Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Uganda uyu munsi haratangira gahunda yo gukingira abanyagihugu icyorezo cya COVID-19 binyuze muri gahunda yiswe COVAX. Uganda izabona inkingo zigera kuri miliyoni 3,500,000. Uyu munsi isi yose yahimbaza umunsi mpuzamahanga wahariwe umutegarugori. Uburundi ni kimwe mu bihugu ku isi abagore bahagarariwe cyane mu nzego.
Abakenyezi batorwa kuba indongozi bamenye ko badaserukira abakenyezi ahubwo batowe kubwizigirwa bwabo. Abakenyezi bashyizwe imbere bagume bagendera ubwizigirwa nibanga batorewe maze babe icitegererezo ko
Perezida Evariste Ndayishimiye wifuza ko abagore bazaruta abagabo mu nzego nkuru z'igihugu. U Rwanda ruri ku mwanya wa mbere muri Afurika nk'igihugu cyo kuri uyu mugabane gifite abagore benshi mu nzego zifata ibyemezo. Abagore baboneka mu mirimo myinshi inyuranye kandi bazi kwihangira imirimo.
Maze gutsindwa tronko membo nta kandi kazi ntashobora gukora mpitanigira mu byo kogosha kuko n'ubundi narabikundaga.
Madamu Muhoza Speciose watangiye akora umwuga wo kogosha mu buryo bwambuze ukungira. Ijwi rya Amerika yaramusuye hakorera mu mujyi wa Kamembe. Turasura kandi n'abategarugori bari mu nkambi ya Nduta muri Tanzania twumve uko bizihiza uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umutegarugori. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Mwiriwe Veniste, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Muri Afurika abantu bashika kuri 16 barafuye, abandi 6 barakomereka inyuma y'ibisasu byaturitse bisambura ikambi y'igisirikare muri Guinea Equatoriale. Perezida Teodoro Obiang Nguema yavuze ko byavuye ku kwanjanjwa kw'abasirikare. Televiziyo ya Leta yerekanye ibisigarira by'ibibomoke n'amazu yahiye mu kambi ya Nkoa Ntoma iri mu gisagara cya Bata kigira kabiri mu bunini no mu micungararo yaho. Perezida Obiang Nguema yavuze ko ibyo bisasu byaturitse byatewe n'isanganya ryavuye ku kwanjanjwa no gusamara kwabaye mu kubika ibisasu byo mu bwoko bwa dinamite muri iyo kambi. Igisagara cya Bata ni igisagara cya mbere mu bunini gitunze igitoro hamwe na gaze kandi kikabamwo abantu hafi 180,000. Muri Cote d'Ivoire umugambi uri ku butegetsi hamwe n'ubukomeye muhitavuga rumwe nabwo yose uko ari ibiri yaremeje ko yatahukanye intsinzi ejo ku munsi w'Imana mu matora y'abashinga amateka yabaye ku munsi wa gatandatu. Icegera cy'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix uri ku butegetsi Adama Bitogo yavuze ko baronse 60% y'intebe bari bakeneye. Mu gatondo kejo ku munsi wa Mungu umugambwe PDCI utavuga rumwe n'ubutegetsi nawe watangaje ko watahukanye intsinzi muri ayo matora kandi uvuga ko yabayemwo ubusuma. Amatora yo kwa gatandatu yabaye nko gupima uko umutekano wifashe mu gihugu inyuma y'amezi ane habaye ubwicanyi bwahitanye abantu 87 imbere n'inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igipolisi cya Espagne gicungera inkengera z'amazi cyaratabaye abimukira 107 bari mu bwato mu mazinga ya Canary yegukira icyo gihugu mu mpera z'iyindwi irangiye. Umuvugizi w'ayo mazinga yavuze cyo ku munsi w'Imana ko abimukira 56 muri bo bamuka mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara kandi bakuwe mu bwato bubiri ku munsi wa gatandatu. Mu mezi abiri ya mbere y'uyu mwaka abimukira ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo ine barashitse muri ayo mazinga ya Espanye biyongereye ku bice ijana cumi na bibiri ku ijana ugereranije no mu mwaka uheze ahashitse abantu igihumbi n'ijana na batatu nk'uko ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati muri Espanye bwabishikirije. Muri Myanmar umutegetsi w'umugambwe wa Aung San Suu Kyi wakuwe ku butegetsi yarafiriye aho yarafungiwe mu gihe abajejwe umutekano babandanya guhangana n'abari mu myiyerekano yamiriza itembagazwa ry'ubutegetsi. Uwo mutegetsi wo mu mugambwe National League for Democracy NLD mu funyafunyo yari yahagaritswe mu myiyerekano yo mu ijoro ryo ku wa gatandatu rishiriwe Imana mu gisagara cha Yangon acafira mu minwe yaba mufashe. Umushingwa manza w'uwo mugambwe niwe yabishikirije icyamwishe gushika ubu nticyatangajwe. Haruhande y'uru rupfu abakora imyiyerekano barongeye kuzindukira mu myiyerekano ejo ku munsi w'Imana. Imyiyerekano y'ejo yakomeye cyane mu gisagara cya Myanmar kigira kabiri mu bunini cyitwa Mandalay, aho abanyagihugu bafashe iminota ibiri yo kujya mu gace rero bwa mbere bibuka ababo bishwe n'igipolisi hamwe n'igisirikare. Abarwanyi b'abahuti muri Yemen barateye ibisasu bya misile byo ku munsi w'Imana ku kigo cya Aramco gihingurirwamo igitoro mu gisagara cya Ras Tanura muri Arabia Saudite. Ubutegetsi buvuga ko icyo gitero cyari kigamije guhungabanya amahoro n'umutekano mu gisata cy'amasoko ntanganguvu. Abahuti bavuze ko bateye ibirindiro bya gisirikare mu bisagara bya Daman Asir hamwe na Jazane muri Arabia Saudite. Ibimenyeshamakuru byegukira leta ya Arabia Saudite ejo ku munsi w'Imana byavuze ko urunani mpuzamakungu rw'abasirikare rurongowe n'icyo gihugu rwarashe indege cumi na zibiri zo mu bwoko bwa drone zatewe n'abarwanyi b'abahuti, ariko ntibyatomoye ibice izo drone zaguyemo.
Urakoze Aloyize Bigirimana kubera amakuru avugwa hirya no hino utugejejeho. Tubutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri @ radio yacu @.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara,
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Uganda uyu munsi haratangira gahunda yo gukingira abanyagihugu icyorezo cya COVID-19. Minisiteri y'ubuzima yakiriye mu mpera z'icyumweru gishize icyiciro cya kabiri cy'inkingo zabonetse binyuze muri gahunda y'umuryango w'abibumbye wo gufasha ibihugu kubona inkingo z'iki cyorezo yiswe COVAX. Uganda izabona inkingo zigera kuri miliyoni 3,500,000. Inkuru irambuye Ignatius Bahizi.
Icyiciro cya kabiri cy'inkingo 100,000 zari zigeze mu gihugu nizo leta y'Ubuhinde yageneye igihugu cya Uganda, akaba zongereye kuzindi zisaga 88,060 zagejejwe mu gihugu ku munsi wa gatanu zo muri gahunda y'umuryango w'abibumbye wo gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kubona izi nkingo z'icyorezo cya COVID-19. Ukurikije minisitiri ushinzwe amagara y'abantu mu gihugu Dr. Jane Ruth Acheng, gukingira abanyagihugu bigiye guhita bitangira bahereye ku bantu bakora akazi kagendanye n'iby'ubuzima bose n'abandi basanzwe bafasha muri ako kazi, abakora mu nzego zishinzwe umutekano, abarimu b'amashuri, abanyamakuru hamwe n'abantu barengeje imyaka 50 bafite indwara zidakira. Minisitiri Ruth Acheng yadutangarije impamvu abakora akazi k'ubuvuzi ari bo bazatangirirwaho muri gahunda yo gukingira COVID-19.
This is because they are at the front line in the response to the COVID-19 pandemic.
Ati tuzahera ku bakozi b'ibyubuzima kubera yuko ari bo bari kwisonga mu rugamba rwo kurwanya icyorezo bavura abanduye, bivuze ko bashobora kwandura igihe icyo ari cyo cyose bakora akazi kabo. Kandi ukurikije imibare y'abanduye mu gihugu, 1,892 muri bo ni abakora mu bigendanye n'iby'ubuzima, kandi muri abo 9 bahitanywe n'icyo cyorezo. Kandi nanone kubakingira bizabatera imbaraga zo kwiyongera gukora akazi ko kuvura abandi, kuko bazaba bafite uburinzi, bivuze ko bazaba batagishobora kwanduza n'abandi bantu basanzwe bavura. Minisitiri yanavuze ko bamaze gutoza abakozi b'ibyubuzima muri buri ntara bazatanga izi nkingo zizatangirwa ku mavuriro ya leta yose, kandi yuko bazakingirwa abanyagihugu bose bazasabwa kubanza kwerekana indangamuntu zabo mbere yuko bakingirwa, kandi abanyamahanga bo bakerekana ibitabo byabo by'inzira. Yanavuze ko igisirikare n'igipolisi byateguye gahunda yo kurinda izi nkingo kuva mu bubiko bwazo kugira aho zizatangirwa kuzirinda abajura. Nyamara hari abanyayuganda bamwe bavuga ko batazemera gukingirwa icyorezo cya COVID-19, bavuga ko batizeye neza ko uru rukingo rutazagira ingaruka ku buzima bwabo, nk'uyu utashatse ko amazina ye amenyekana.
Hari ibintu benshi bije biba muri mu gihugu cyacu biturutse hanze, bazana imiti za vaccines zivuye hanze. Example cyangwa se cyo kureberaho cyabaye Kenya, batera abana imiti mu mashuri bararwara. Naha mu Uganda twagize ikibazo mu myaka ishize, abana barwarira mu mashuri tukabireba bikadushobera, badutera imiti ntitumenye n'iki biturutse he, babikora mu ki, ntabwo tukizera imiti batuzanira. Niyo mpamvu numva njyewe ntabishikira kuntera iyo miti, ntabwo mbyizeye. Nanone umwaka urashize abantu barwaye COVID, yes irahari, turabyemera ko ihari, ariko ndirinze nkurikirana SOPS baduhaye cyangwa se amategeko bashizeho nzayakomeza, ariko numva ngiye ntabishikira ibyo kuntera umuti wa COVID.
Ariko abafite impungenge kuri izi nkingo za COVID-19 nk'uyu minisitiri yabahumurije agira ati:
Now regarding vaccine hesitancy, the whole world is aware.
Ati kuri abo batizeye izi nkingo, isi yose izi ko hari ibihuha bitandukanye byahoze bivugwa ku nkingo zose. Ubu si ubwa mbere bibaye. Gukingira kuzahera ku bakozi b'iby'ubuzima, kandi mu rwego rwo kurushaho kwemeza ko izi nkingo zizewe zidafite ikibazo ku buzima, njye ubwanjye nka minisitiri ushinzwe amagara y'abantu ndi umwe mu bazabanza gukingirwa kimwe n'abandi bakozi ba leta bakuru. Ni ngombwa abaturage guhindura imyumvire yabo bakamenya ko izi nkingo zitaje kubagirira nabi, ahubwo ko ari zo kubarinda. Ibikorwa byo gukingira biraza gutangizwa ku mugaragaro uno munsi, ariko gutanga inkingo muri rusange bizatangira ejo bundi ku itariki 10. Ukurikije Minisitiri Ruth Acheng, Minisiteri ishinzwe amagara iteganya gukingira abantu bangana na 49 n'ubuke 6% bangana na hafi miliyoni 30 z'abanyagihugu mu cyiciro cya mbere. Miliyoni zisaga gato 4 akaba arizo zizakira inkingo muri buri cyiciro. Kandi umushinga w'umuryango w'abibumbye wa COVAX akaba wariyemeje guha Uganda inkingo 3,552,000 zizatangwa kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Icyorezo cya COVID-19 kirimo kugenda kigabanyuka mu gihugu ukurikije imibare itangazwa na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu umunsi ku wundi, ku buryo hatakigaragara abantu banduye barenze kuri 30 ku munsi, bitandukanye no mu mpera z'umwaka ushize ubwo habonekaga ababarirwa 100 bandura icyo cyorezo buri munsi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Tujye mu Burundi, aho bifatanije n'ibindi bihugu mu guhimbaza umunsi mpuzamahanga wahariwe umutegarugori. Uburundi ni kimwe mu bihugu ku isi abagore bahagarariwe mu nzego, bafite ibice 30% mu nama nshingamategeko na 38% muri leta. Leta yemeje ko abagore batwite bivuza ku buntu ndetse bagafashwa no kubyara ku buntu, ariko se ayo mabwiriza akurikizwa te mu ntara no mu makomine? Eloge Wilikaneza yateguye inkuru ikurikira.
Abakenyezi bamwe bamwe nk'uyu mufakazi wo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bemeza ko batazi umunsi wabahariwe.
Jewe numva bawuvuga ntago ndawuzi kubera ngo mamutwanje kubera ndi umwirimizi. Numva abakenyezi ngo bagize umunsi mukuru, nange nkategera umukenyezi yoza muhira ngo ampanure, nange uwo munsi mukuru ndawumenye nca nigumira mutwi wange nkora kubera nta bundi buzi mfise ndi umwirimizi nguma ngenda mu bikorwa by'iwanjye kandi ndi umukene nshaka ko bomfasha. Bakadufasha niyo twoba tureze impfubyi turi bantaho nikora nta kuntu twoba twimereye.
Umutamakazi wo mu Rugombo nyene nahasanga uyu munsi wasubije ijambo abakenyezi abona ko ari bigikwiye gukorwa.
Uwo munsi mukuru turawuzi mugabo naho tuwuzi twebwe hari abakenyezi b'impakazi twebwe turamerewe nabi cyane dushaka ko mwotugera ko mukadufasha. Naho uwo munsi mukuru turawuzi pema turawuzi pe. Urakitomariye kuko abakenyezi benshi bafisha abagabo, abagabo ntibakibafata nabi, abakenyezi uye bamajije guhabwa ijambo.
Abadamu bandi babiri nabo mu ntara ya Bubanza mu Burengero bavuga ko n'ubu umukenyezi agicinyizwa.
Nabo bavuga ngo abakenyezi dufite ijambo, ubu urabona nko guharika canke abakenyezi baguma bafatwa nabi, mba nabahari. Ufise akamaro kanini mugabo nuko batabishitse. Kuba bifise akamaro biragafise muga ntibabishitse. Baba bagabo ntibabishitse, baba abakenyezi nabo nyene sinovuga ngo iki nabo nyene ntibabishitse.
Jukura abakenyezi ntabwo basubije ijambo ahubwo barabaka ijambo cyane. Kuko uno munsi umushinga ntarashobora gufata umukenyezi uko yumva yishakiye. Witura ubutungane bagashavuga ngo genda uzozecyo. Nabukeye ugiye agashavuga ngo genda ngo muzobyumvikanire. Byukuri birateye isoni bisigaye biteye agahinda n'umubabaro. Ubutunzi bwo mu rugo bugasanzara. Byukuri abakenyezi turafashwe nabi cyane. Reka kubisanzwe kuvugira mu minsi mikuru. Nukuri byari byo mugabo kesho icubura utaha. Ugiye ukabivugira muri iyo minsi mikuru. Hari igihe umushinga nawe wawe aba yaje aho hantu. Kubisanzwe niyandura ubusubiye gukwega ukundi. Kubisanzwe nibyo dusaziyemo.
Françoise Ntibagirirwa twara abakenyezi muri mparambo ya kabiri mu Rugombo asigura ko urugamba rwo kubasigurira uburenganzira bwabo rumaze kwama ivyamwa.
Abakenyezi ubu ngubu urabona yuko benshi bariko barajijuka. Ubu ingorane zinini ku bagore n'abagabo bubatse kubera baduhaye ijambo. Turiko birafata inzira by'ukuri. Leta nta kitakoze. Abakenyezi babirimizi hariho bamwe bakikumira. Ugasanga baravuze ati uyu munsi mukuru n'uw'abantu bateye imbere bize. Ariko dukomeza tugira amanama tubahubura tubabwira toya. Uyu munsi mukuru n'uw'umukenyezi uwo ari we wese. Se kuva kumwirimizi gushika kuri wa muntu afite uburusho akora muri leta. Ndamaze kubona yuko ubu ngubu abakenyezi n'abirimizi bariko baratora umurongo.
Mu Burundi kuva mu 2006 harashizweho ingingo irekurira abagore bibungenze kuvurwa ku buntu no kwibaruka ku bundi. Ariko abakenyezi yubanza bemeza ko ubu bisa n'umugani aho baherereye.
Utwo turusho turatwumva turatwumvisha amatwi. Nukuri twebwe aho karusho none koko uboneke imiyo miti ko makomeye. None tukaba tutabibona. Cyukuri nta karusho kahari. Nukuri navuga ku mafaranga
kuvugwa ku buntu no kubaruka ku buntu kuvugwa ku buntu baravuga ngo bariko baravuga ku buntu zawumva ngo ni ngo genda wigurira imiti nkakora naje byarashikeje ejo bundi mu kwezi guhetse kwa kabiri nafise ikibazo umugabo ntishabujije ko bambwira ngo nta miti hari ngo waje utevye ntakunda abaza none ejo noza no yironka ngo ivyo je ntumbaze ndahe mutse ngiye kuyigurira ivyo rero mbere mu by'ubuganga hoho barakwiye kuhicirira gose nko mu ntara yacu mbere biranarenze aba bana umuntu ukomeye ntawo baguha bakugira genda wigurire haba ku bavyeyi nuko kuko nyene kubaruka ntangora mugana aho nyene uravye nabi hari ntuze ico kugira bakukurikiranire neza abuturushe yari yadutanze n'ukuri abishira mu ngiro ni bari ngorane ntibazi ico bajejo mu majambo make.
Umufasoni nawe yasaba abakenyezi bari mu nzego kwibuka bagenzi babo.
Abo bakenyezi baturongoye bo basaba yuko baza baratugira imbere babidufashemwo kuko ari bo bazwi twege kubera tuba turabirizira imizi nibo twatoye tubatoye tubizeye yuko baza baratugira imbere ingorane zose boza barazidufashe badushikira imbere bagira dufashwe ubuzima tuba dufise kuno tuba tumerewe.
Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije kuri uyu munsi yamenyesheje ko Abarundi batotangara babonye umunsi umwe abagore basigaye aribo benshi mu nzego kurusha abagabo.
Abakenyezi batorwa kuba indongozi bamenye ko badaserukira abakenyezi ahubwo batowe kubwiza igigwa bwabo. Abakenyezi bashyizwe imbere bagume bagendera ubwiza igigwa nibanga batorewe maze babe icitegererezo koko. Ejo ntagire abazohugumbwa basanze inzego zigizwe n'abakenyezi basomba igitigira imbere abagabo.
Uburundi bararurwa mu bihugu ku isi abagore baserukiwe bihagije mu nzego. Ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka 2005 ingingo zivyerekeye zitahindutse mu gihe 2018 nibaha ibice 30% mu nama nkenguza amateka na nshinga amateka mu gihe muri leta baserukiwe ku bice 38%. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urwanda ruri ku mwanya wa mbere muri Afurika nk'igihugu cyo kuri uyu mugabane gifite abagore benshi mu nzego zifata ibyemezo. Urwanda rufite abagore 50% by'abagize guverinoma na 61% by'abagize umutwe w'abadepite. Abagore mu Rwanda baba mu mirimo yose ikorwa mu gihugu, mu nganda, mu bwubatsi, mu buhinzi n'ibindi. Ijwi ry'Amerika yasuye Madamu Muhoza Specials watangiye akora umwuga wo kogosha mu buryo bwambuza uko ngira, akorera mu mujyi wa Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda. Temistocle Mutije.
Abenshi kubera kugira amatsiko yo kwibwira ngo ntabwo mbizi, abenshi ninge bazaga basanga kugira ngo barebe ko mbogosha neza. Kubyiga byaratebutse
mu nzu ntoya y'icyumba kimwe gito ugenekereje gifite nka metero 2 n'igice kuri 2, aho yogoshera Madamu Muhoza Ijwi rya Amerika yamusuye. Kogosha avuga ko yabikundaga kuva mu bwana bwe, icyakora kubikora nk'ibigomba kumubeshaho byo byaje ari ukubura uko agira.
Akazi ko kogosha naragakundaga kuko nkiri n'umwana ninge wogoshaga barumuna banjye bogoshesha urwembe, nanjye bakampemba kunyogoshesha umukasi. Hanyuma mu gihe ndangije kwiga amashuri abanza nza no kujya muri secondaire, maze gutsindwa tronco mbona nta kandi kazi ntashobora gukora, mpita nigira mu byo kogosha kuko n'ubundi narabikundaga.
Wagiye kubyihugura wenda mu ishuri ry'imyuga wabyize?
Hari umupapa wanyogoshaga bakoresha turya tumashini twa kera twa nyonganyonga, niwe wanyigishije ndabimenya.
Muri isari iciriritse haragaragara intebe 3 z'abakiriya bogoshwa, izindi nk'eshatu nazo zagenewe abategereje, imashini zogosha, ibirahure 3 binini byo kwireberamo, n'imashini yifashishwa mu gusukura imashini zogosha. Hamanitsemo kandi imitako igaragaza imideli y'uburyo bw'imyogoshere butandukanye. Uyu mubyeyi avuga ko umwuga wo kogosha yawutangiye mu mwaka w'1997 akiri umukobwa muto. Mu cyaro cya Bushenge mu karere ka Nyamasheke avukamo yanakoreragamo icyo gihe byakiriwe mu buryo butandukanye. Ku ruhande rw'ababyeyi avuga ko byabashimishije, nyamara ku bandi barimo n'urunganoho habagamo n'abamuca intege.
Ababyeyi byarabashimishije kuko nibo banteye n'inkunga bacakira mashini, babonaga ko nta kindi nshoboye cyo gukora ku ibintu byo kogosha, mbese narabikundaga kuva nkiri mutoya.
Hanyuma abandi bo hanze nk'urungano abandi bakobwa bakubonaga, wabonaga babyakira bate?
Abakobwa bo urabyumva ntago bose bagiraga amatsiko yo kuza kureba umurimo ndi gukora, hakaba abanca intege, hakaba bampa kuraje, ariko nkumva ngiye akazi kanjye ngakunze, ngomba kugakora ngakunze.
Mu myaka 24 amaze akora uyu mwuga w'ubwogoshi, Madame Specials Umuhoza, umubyeyi w'abana 3, avuga ko hari ibyo yagiye ageraho ari wabikesha.
Cyaramfashije kuko urumva kuva mu cyaro ukaza gutura mu mujyi, ubanza nyine kujya mu buzima busanzwe kugenda ukodesha, ariko Imana yise neza tuza kubona hacu dutura, mbona kurihira abanyeshuri nta kibazo, mbona amafaranga yo kubarihira ishuri nta kibazo, tukabona n'ibyo kurya mu rugo.
Bivuye
mu kazi ko kogosha.
Aho akorera mu mujyi wa Kamembe ari mu bogoshi bakunzwe cyane. Umwe mu bakiriya bati:
ngo nta musomyi nta n'umuntu ushaka kunyogosha. Niyo nagiye mu rugero ndaga ko ndamutegereza akazanyogosha. Yewe ngo kazi kagakora gasize umutima, kuko niyo ugereranyije n'abandi bakora bashahagurika, ariko ngo babikora bikunze rwose, yakora akabona kabisa gukoresha serivisi nziza ikaka, nawe umuntu abibona ko yabyitondeye cyane. Ubu ni ubutwari bukomeye huko, kuko ari abagore benshi babitinya, baba bakiri iyo ngiyo yo hirya iyo babitinya, kandi nabo babishobora akabikora. Kubw'uyu ngo igitekerezo afashe n'itoryo cyiza yakabereye abandi urugero.
Nubwo mu Rwanda hariho gahunda yo gushishikariza abana b'abakobwa ndetse n'abagore kwitabira imirimo yose, Madame Specioza ashingiye ku myitwarire ya bamwe mu bana atoza uyu mwuga wo kogosha, asangana n'ubu hakiri igisa nko kwitinya.
Ubu ngubu hari abana bajya baza nk'abigisha ukabona ageze intege nkeye ntabikurikiranye, ariko njye ngerageza kwigisha nk'abana b'abakobwa benshi, hakaba bamwe babikurikira, hakaba abandi babyihorera. Sinzi impamvu ahubwo ituma batabishyiramo umwete. Bitinyuke, bitinyuke bakora akazi, kuko nta kazi katakugeza ku ntego wihaye, kandi nta n'ikiba kigoye kirimo ku buryo wavuga ngo kogosha ntiwabikora. Na kogosha ntabwo ari iby'abagabo gusa, n'umugore yabikora, kuko nkurikije igihe nabitangiriye nabonye nta kibazo kirimo.
Gahunda zagiye zishyirwaho na Leta mu kwimakaza uburinganire hagati y'umugore n'umugabo mu Rwanda zatumye umubare w'abagore bajya mu nzego z'imirimo y'ubutegetsi uzamuka cyane, haba mu nzego za Leta n'iz'abikorera. Nyamara kugeza na n'ubu haracyagaragara ukwifata cyane kw'abagore mu kwitabira imyuga n'ubukorikori biciriritse, byamye bifatwa nk'iby'ab'igitsina gabo. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abategarugori wizihizwa gute mu nkambi z'impunzi hirya no hino ku isi. Abarundi bari mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bavuga ko uyu munsi utabageraho bafite ibibazo babye mugenzi wacu James Jovin.
Uwo munsi mukuru mu kenyezi uba kuri bande ko mutawugirira abakenyezi bose ngo baryohegwe babegwe babe bambaye babisize bashaje. Ni murabe rero ico kibazo c'abakenyezi mutiba mutayibagiye ni kibazo c'imfungurwa byose murabe ukuntu mwobigenza tukaryohegwa tukabegwa tukajya tugahaga. Iminsi mikuru tuyumva ku iradiyo ati iminsi mikuru yakozwe ntabyo tumenya
kweri umunsi mukuru w'abakenyezi yego nibyo turayihimbaza mugabo ntibigenda nk'uko twatubishaka abakekuza n'utuntu akanezereza umukenyezi akabona atari muri yuweni agakanga bazoza kuduha karaduhereka tugenda inyozi ngo baradupokeje ngo ibisambara mwabonye umukenyezi yambara ipantaro umushinga ntawe wawe yambara ipantaro nawe wambara ipantaro kwanza ipantaro ikwiye kwambara umufungisiyoneri wewe wabayibirirwa ku ikaramu umurimyi nka jewe ipantaro twakajikwaje mbere badutera kugwana uzojya kuvoma ubure n'umusazi yasaze yambaye yatwigirije iyo pantaro umugere n'umwe uzotarikira nk'ahariya.
Umunsi mukuru w'abakenyezi ku isi naho wabaye abakenyezi benshi turahohoterwa murabe rero ukuntu mwobigenza agahohotero kava ku kintu c'ubukene biva ku ndya nke zidakwiye uturibwa duheze muca mutangura kuryana mara watwononye natwo twari dukeyi niko twari tungana kacusanga turiko turaryana duhohoterwa dukubitwa dusubira ndya zaheze.
Minsi mikuru y'abakenyezi abandi nyene baragenda mugabo jewe wapi ntibandarika nta namoja none jehoho ndobuwande kandi ndumuhere peji akatendi barakampaye mugabo ubu unaho umunsi mukuru goba ntibandarika none wumva jeho ndobuwande kandi basize mu bakiri bato bankuye mu bahere peji urumva n'imyaka afise siyo kugira ngo noja mu bakiri bato niyo guhohoterwa imyaka 68 wumva matse imyaka ingahe wumva no bankija mu bakiri bato nibadukurikirane nkiko nyene turi mu zabukuru badukurikirane natwe
umunsi mukuru nta mwidegenze dufise nta mpuzu dufise nta bivomesho nta mwidegenze dufise wo kubirondera kuko nta n'umwe acaruka ngo ajaha nta mpuzu nta turago dufise nta na kimwe agafu karaheze nta na kimwe twitayeho ngaho nta rukwi dufise ntitugisenya nta na kimwe tugikora kuba tugiye mu ipoli baca badufata bakadupaka
akarorero kubabwa abakenyezi turacyahohoje kuko n'ubugi inyuma y'inkambi kurondera udukwi turashobora kubakwa abo benshi bakicwa aha no kubabura muntu atababona akazi babona n'iminsi yaragiye baramaze gupfa n'ubu mu nkambi na dukwi dufise nituronke inkwi n'abantu twumva bafashije bahaba heripeji nawe bakaha umwe umwe na twebwe tukiri bato na n'ikintu na kimwe bashobora kudufasha cyereke tutuntu tudukwi
turakwiye agashira baduha agashambara ure twagowe mutudobo imudukamba mbiri ibyinshi nyine abakenyezi dukeneye n'ibyinshi ngaha muri UN turonke uburyo bwo kubirondera nta burengeti baduhaye n'uburago baduhaye kamwe kamwe kumwe ngo karago kamwe umuntu yokaryamako abakenyezi babaye barabita bakabahereza utuntu no munsi tagira umunsi mukuru abakenyezi nabo baryohegwe kandi umuntu ntakamwe baza genda gusenya iyo hakurya hagutsindayo babwira dupokeze udukwi ntibaduha na kamwe amakanga ntibaduha na kamwe kindi nacho umuntu ashaka guhunguka umugabo akamwe akamwankira akora agahohotero kiki k'abakenyezi nta guhunguka nta mwemerera ngo mpaka ngo ntamusinyira ngo ntagomba
kandi n'ukuri bashimikire ku kintu baze barahungura umuntu w'umukenyezi agiye kubasaba ijambo muri UN cyangwa agiye kubasaba ijambo mwajya amashyirahamwe nyanje ry'abakenyezi mu muburenganzira yitahire ntibatwumviriza nimba emwe ahubwo turagowe inkambi iri ntiyitaba abakenyezi bakenyezi twaragowe n'ukuri maze imyaka 5 ha mu nkambi ikanga maze kuzipokera kangahe niyo kanga wo kwambara mu myaka 5 maze aha
Ugufata bakatwigiriza mugiye police emwe yamayatege yaho ndorobo ntucaruka ndedeso ikufata mpiri nyimbaraga sukujanye gucica kagero ikunigiriyo ntawuca ntawucarukira none ganye mubona abakenyezi badufashije cyo badufasha gahotero karacari
abarundi kazi bahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania baganiraga na mugenzi wacu James Jovini kuri uyu munsi impuzamahanga wahariwe abategarugori. Aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye hamwe na Mukubiri ya Baro wafashije kuyabagezaho. Mbashimiye kuba mudukurikira buri munsi kandi muri benshi. Mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.